ijwi rya Amerika ribandanyije kubashikiriza ibiganiro vyavyo mu gitondo. Abaduteze amatwi mu gitangura kutwumva, namwe mwese mwatanguye kumva ijwi rya Amerika mu gikanguka, turabahaye ikaze mu biganiro vyacu. Muri kumwe na Oriane Tangisha akayoboye ibiganiro vyo kuri Nosa. Uyu munsi ni kwa gatandatu, muri uyu mwanya tugiye guhera ku makuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Inyuma yaho turaza kubashikiriza ikiganiro iwanyu mu ntara cerekeye amakuru yo mu ntara z'u Burundi no mu nkambi z'impunzi z'abarundi. Inama y'abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko yaraye irangije imirimo yayo yarusha muri Tanzania. Yemeje ko Perezida Paul Kagame w'u Rwanda azoyobora East Africa Community mu kiringo cy'umwaka umwe. Ibindi kuri inkuru mgenzi wacu Geoffrey Mutagoma arabidushikiriza.
Inama ya 20 y'abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa Afrika y'Iburasirazuba niyo ya mbere iteranye muri uyu mwaka, ikabibaye nyuma yo gusubikwa inshuro ebyiri. Yarusha muri Tanzania, Perezida Paul Kagame w'u Rwanda yasimbuye Perezida Yoweri Museveni wa Uganda ku buyobozi bw'umuryango.
Thank you for the trust.
Murakoze ku cyizere mungiriye mu nshinga kuyobora uyu muryango. Munyemerere aka kanya mbizeze kuzabikora n'ubwitange.
Of my commitment.
Inama yiyemeje gusuzuma ubusabe bw'igihugu cya Somalia bwo kwinjira mu muryango wa Afrika y'Iburasirazuba no gushyigikira igihugu cya Kenya kuzaba mu bigize inama ishinzwe amahoro ku isi y'umuryango w'abibumbye mu mwaka 2021 kugeza mu 2022. Nubwo itangazo risoza inama ryavuze kuri bimwe mu bibazo byo mu bihugu bigize umuryango wa Afrika y'Iburasirazuba, inama ntigeze itobora ngo igire ikivuga ku byerekeye umwuka utari mwiza ukomeje kugaragara hagati ya bimwe muri byo. Ijambo rigufi Perezida Paul Kagame yavuze yakira ubuyobozi bw'uwo muryango, yavuze ko badashobora kwemera ko wasubira inyuma mu gihe wari utangiye gutera imbere. Itangazo risoza inama kandi ryavuze ko bakiriye raporo y'umuhuza mu biganiro bihuza Abarundi bwana Benjamin Mkapa. Bongeye gusaba ibihugu bigize uyu muryango gutanga ku gihe umusanzu w'amafaranga bisabwa kugira ngo byirinde kudindiza imirimo yawo.
Ibirarane by'amafaranga igihugu cy'u Burundi giheraniye umuryango wa Afrika y'ubuseruko ntivyavuye kugushaka kw'icyo gihugu. Ibyo byashikirijwe n'abashingamateka b'Abarundi bari mu nama nshingamateka y'uyu muryango mu gihe bariko bararabira hamwe ingene Abarundi batahura iyinjira y'u Burundi muri uyu muryango. Jean-Marie Muhirwa, umwe muri abo bashingamateka, yemeza ko ibyo birarane byavuye ku bijyanye n'amategeko agenga uyu muryango, akemeza ko u Burundi buzokwikura uyo mwenda. Inkuru ya mugenzi wacu Raymond Zimana.
Mu gikorwa abashingamateka b'Abarundi bari mu nama nshingamateka y'akarere ka Afurika y'ubuseruko batumwe n'iyo nama mu gihugu baserukira cyo kuraba aho ibyo kwinjira muri uyo muryango bigeze. Kuri uyu wa gatanu abashingamateka babonanye n'abamenyeshamakuru. Mu bibazo byagarutswe ko nekejanye n'ibirarane u Burundi bufitiye uyo muryango byangana n'ayarenga gato imiliyoni 14 z'amadolari y'Abanyamerika kwezi kwa 12/2018. Abo bashingamateka bemeza ko Burundi butigeze bwanka kuri iyo ntererano. Victor Burikukiye arongoye umugwi w'abashingamateka b'Abarundi bari mu nama nshingamateka ya EAC, avuga ko ikibazo cy'ibirarane atari cy'u Burundi gusa ariko kizoterwa umuti buhoro buhoro.
Kumenyekanisha ibyo bibazo ko bihari aho byega mugabo kandi tutiyo bagije ibibazo giye kugifise mugabo tukaza mu buryo buke bushobora kuba buboneka kandi barabikora bavuga ngo isorosoro rigwiriyo rija bakaza barakura mu kimwe 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 shika muzogenda neza nibaza batangura bizotera ko n'ibindi bihugu naho umva bamwe batera induru ibyera ngode ibyera ngode bamwe bose banafise ingorane zabo ariko banataratanga na rumwe banashaka kandi bariko barakora.
Kuri ico kibazo nyene umushingamateka Jean Marie Muhigwe avuga ko u Burundi bugiye kwitorera umuti kuko inzitizi zakuweho. Yemeza ko byatumwe n'ingorane y'amategeko y'uyo muryango bitavuye kugushaka kwa leta y'u Burundi, afatira ku mwaka w'amafaranga w'akarere ka Afurika y'ubuseruko utatangurira rimwe n'uwo Burundi.
Murazi yuko ikoreshwa ry'amafaranga mu karere ka Afurika y'ubuseruko iyo tegeko rwa budgetaire itangura itariki imwe z'ukwezi kw'indwi gushika itariki 3 z'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka. Twebwe rero leta y'u Burundi taraba guhinyanyura ubwirizwa shingiro. Murazi yuko rwa budgetaire mu Burundi yatangura itariki imwe z'ukwezi kwa mbere gushika itariki 31 Kigarama. Rero leta y'u Burundi imaze kwemeza itegeko rigenga amafaranga yaza kwikazanura ngo itange intererano yaryo, tuza dusanga umwaka w'amafaranga muri Afrika y'ubuseruko igerwa bijeteri yo mu karere iza irikirahera ugasanga ro Burundi buriko buratanga amafaranga y'uwo mwaka na y'umwaka uheze naho rero hagiye haba iyo kimire rezariere
abo bashinga amateka bemeza ko Burundi buheruka kuriha umuriyoni w'amadolari y'abanyamerika mu ntumbero y'ukugabanya ibirarane bafise bavuga ko igihugu cyo Buganda ari cyo cyonyene kidaheranye muri uyu muryango ikindi kibazo cabajijwe nuko Burundi uzokoresha ifaranga y'uyu muryango mu gihe ibihugu bigize uyu muryango byihayihangira ko rizotangura gukora mu mwaka wa 2024 Jean Marie Muhigwa yizeza Abarundi ku Burundi butazosigara inyuma
iyi ni hangiro igira gatatu muri za nkingi zo kuja hamwe yizera ko igihugu cyo Burundi twagiye muri uyu muryango kubera yuko byari ngombwa gutuza hamwe n'abandi kuko burya ubugiregire bugira babiri rero ntankeka yuko igihugu cyo Burundi kurya twavyifashemwo no mu zindi ntambuko n'iyi ntambuko ntibukuka eburitiguye n'amakenga twagira rero
kuri icyo kibazo cy'ikoreshwa ry'ifaranga rimwe ubundi yagize icyo akivuga ko ni umushinga amateka Leontine Nzeyimana yemeza ko ibihugu bitanu ari byo bimaze kwiyemeza kurikoresha muri uyu muryango igihugu kimwe aricyo Sudani y'Epfo kikaba aricyo kitaratera umukono naho bizeye ko kizobikora ikindi yashikirije yemeza ko hari ibikorwa byibanze bitegerezwa kuva mu nzira kugira iryo faranga ritangure gukoreshwa aho ni nk'ibijanye no gukuraho imipaka ku rudandazwa muri ako karere niyo Douanier mu rurimi rw'Igifaransa naho bemeza ko bigeze ku ntambwe ishimishije no gushyiraho isoko rusange ry'uwo muryango ikibazo kiyikeneye ibikorwa bitari bike nk'uko byemezwa n'abo bashinga amateka I Bujumbura Remunzimana ijwi ry'Amerika
turabashimiye bagenzi bacu badushikirije amakuru ubu ni wa mwanya dusanzwe tubashikiriza ikiganiro wanyu mu ntara ikaze mwese
Radio Ijwi ry'Amerika isamye na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda hano muri studio ya 18 muri Komena Jordan na Hazwe ndongo ibiganiro n'amakuru tubafitiye muri kano kanya
ariko mugaha kaba n'undi mwanya ugasanga umupolisi aragucakiye ngurarenga gisanga ijya size ritaranagera kandi ugasanga gucakiye najya tarariko ikira ikintu cyose kiriko ivyo nabyo ne nibintu nabone bari bakuye kuzora abamunyuma bitonze
Uyu ni umwe mu bakora akazi ko kunguruza abantu n'ibintu mu ntara ya Gitega turi mu gihugu cy'u Burundi avuga yuko abapolisi babahohotera rimwe na rimwe bakabaka ibiture bitanakenewe ni mu gihe inzego zibahamagarira gukorana nabo neza muri kino gihe Gitega yiteguriye kwakira imirimo imwe imwe ya leta turabigaruka ko hanze hato mube hafi ya maradio yanyu
Iwanyu mu ntara Hanyu mu ntara
Nikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba nikambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara ni cyanyu
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Ibituro vy'abakora akazi ko kunguruza abantu n'imiduga amapikipiki n'amakinga mu gisagara ca Gitega turi mu gihugu cy'u Burundi bigiye gutunganywa gushasha abapolisi baradomwe ko agatoke ko barya ibiturire canke bagahohotera abakora uwo mwuga kugira ngo babakorere mu minwe ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu Gitega Fidel Antoine Sabimana
Muri yo nama yabereye ku kibuga c'imipira y'amaboko mu gisagara ca Gitega, Venaman Irambona bona matari w'intara ya Gitega yabwiye abayitavye ku bituro vyimugwa kugira ngo igisagara kibandanye gisa neza mu ntumbero kwakira umugwa mukuru wa politiki.
Ama parking yarasanzwe ahari, hari nayo mashasha uwumva ze hari yanye Monimaro na Nyabututsi, hajya kuri IPG, urabona ko hahurira abatari bake, bwoga ahanga ku masanganzira bena handi, urumva bara maze kuhiyumvira nimba rizinga hezijamwo abantu bamenyere abantu bo ngahanye hagati mu gisagara nibaza yuko naya mantuzeye naya mabeni aparika ngane baza ko bazobaronderera ikindi gituro ciza ko ngamurabona yuko ni mu gisagara hagati kugira ngo biboneke yuko bitunganijwe neza dufashanye gutegura umugwa mukuru wa politike ubu umugwa mukuru mwiza ugezo amenuza agira ati ndashisa hano asanzwe ari heza twagire heza gusomba
abakora uwo mugabo kunguruza abantu kuma moto no kuma kinga basabwe kwita isuku mukomesa impuzu bambara gucyo ntibanukire aho bunguruje abakora uwo mwuga baremeye ko bagiye guhimirizanya abatamesa bagahindura ingendo ariko bagiriye ko badoma gatoki kwa polisi bababuragize
twe kubisanzwe twabyakiriye neza ariko kuvuga ngo kutwara ikinga ngo ridafise itara ko amakinga twarasize kwa matara ariko nuko bavuze ngo umupolisi ngo ajejwe ngo gukinga ngo no kudufasha mutekano ibyo nitubihakana turanabibona ariko mugahakaba nundi mwanya ugasanga umupolisi aragucakiye ngo urarenga gisanga irya size ritaranage kandi ugasanga gucakiye na rya tarariko ikira ikintu cyose kiriko ivyo nabyo ne nibintu nabone bari bakuye kuzora aba munyuma bitonze
hari nabandi mu bakora uwo mugabo kunguruza abantu bavuga ko abapolisi basaba abantu baca kugira ngo basabe biturire be na mamoto cyangwa amakinga biba byafashwe mu makosa abandi nabo baridoga ko abapolisi basigaye babafatira ariho hose mu gisagara ca Gitega kandi atari ko vyahora kuri ivyo bibazo byose vyabunguruza abantu hari Imana Dorashan komisera djuri polisi mu ntara ya Gitega yabishuye agira ati
icanyu bana ni kintu gihambaye aho musiye muza kunyuruza amamoto wafashe mugatanga ibiture mu gipolisi uzofata azogira ingorane ndabibabwiye kandi hatogira umuntu azosuka kugaruka muri komisaria yitwaje igiture kugira muri moto ndakivugiya sindosubira kubyumva akanyuma rero naho babacamande babuze uti babacamande bababonye aho muri hose mu gisagara niko bimeze mu bimenye niko bimeze aho bari kubarakorera bakora mu gisagara aho babasanze mutari mategeko babacira amande hajya nyine twe nta muntu n'umwe ari mu mategeko tuzorenga icyo twenda tukiza ufite ikibazo niba atakonosha ndabahe nimero kugira muce mumbare uwo barenganije
abunguruza abantu kuma moto barasavye ko bokongerezwa isazo ukora kubera uja nuruza rugiye kuba gwinshi mu gisagara ca Gitega bakavana isazo ibiri zo mwijoro gashikana isazo 3 z'ijoro ni mugiye mu gisagara ca Bujumbura atamutirengana isaha 12 bugorovye kuri ico kibazo Venaman Irambona baramatari wa Gitega yabishuye agira ati
nibaza ko mwebwe ahubwo nkoshimira Imana ko bikigendeka bikimeze neza no kubera amahoro n'umutekano buguma mubaye bombatiye agize agora neho bica bihinduka murazi yuko ari nigendo batugira tuti samoya nyagiye nimwe 12 nyagiye nimwe
yaciye yunganirwa na Harerimana Dola Chance komisera jeju ki polisi mu ntara ya Gitega muri aya majambo
iyo mutubahirije amasamu cha mutwara aba bandi bari mu nzira zibi bubajanye ho bashobora kujya kwiba cyangwa bagaca biba mwebwe nyene ayo mabondo no kubica bakabica ibi rero nibataka tubyubahirije biba byita gusoma
ni nama yatanguye isaha 10 gushika mu kazangazanga aho vyaboneka ko abakora umugabo kunguruza abantu bashaka kuvuga ibibabakiye byose ariko ubwira nti bwabyoroheje Igitega Fidel d'Antoine Sabimana ijwi rya Amerika
Fidel d'Antoine Sabimana arakenuye tuve Igitega dukubitire mu kirundo aho abarundi barenga ijana bava mu miryango 31 muri commune Busoni bamaze guta ingo zabo kubera inzara ivugwa mitumba irenga 10 yo muri iyo commune bamwe muri aba barundi bariko bahungira mu gihugu cy'u Rwanda buramatari we insiguro abiha ngo nuko abahunga muri ico gihugu ari bifitaniye isano n'imvo za politiki inkuru twaza mugenzi wacu mu kirundo Jean Bosco Ndarurinze
imitumba 14 yo mu mazone 5 agize commune ya Busoni niyo ibangamiwe n'inzara muri ayo mazone izone ya Gisenyi ni zone ya Gatare ziherereye ku rubibe rw'Urundi n'u Rwanda zirasinzikaye gusumba izindi muri zone ya Gatare umutumba wa Gatete niwo ugiramiwe abamaze guta izabo bagahunga benshi babarizwa ku mutumba wa Gwibikara muri zone ya Gisenyi aho twashoboye guca ku musozi wa Gwibikara na Nyabisindu haboneka imirima yababutse kubera izuba ahandi naho hakaboneka amasize yaraye abanyagihugu baho bavuga ko imvura itigeze yiboneka kuva mu irima ry'urutasi
aya nokuri kwa mungu nta turuna gikye twashize mu nzu nuko ubu twararimye twateye byarase byaragize gute ndaba turavye n'amasaka amasaka arapfuye heze yandi yarumye anye twibereye uko nyine nta bindi nta emwe nta kiri ikintu kizemye nuko
ari n'ubu kuva mu kwi 10 nta n'igitoyo bakiratoya ani mola na tera gira nani bikintu bitutunzwe no mu misozi yo zanya gisozi niho tugenda guhahira niyo hiyo ku mukere ko haguye akavu akintu na kimwe kigeze kibaho gwa kabisa
bamwe baramaze guta izabo bakaja kuronderera ubuzima ahandi
baragiye mu Rwanda nabari bavuye Tanzania bose baragiye mu Rwanda kwere nta ntawo nubaguma bagenda nubwo baranabimirije kugenda nk'ejo baranditse baranimeze kwandika aba banditse nyumba kuma abantu batandatu batanu indwi bane
baheruka guhunguka bava Tanzania nabo baciye basubira mu Rwanda kubera urwo ruzu kubera ngo uvuye mu Tanzania adasubira kuko baba bazi uko atashye mu gihugu cyamwibarutse none keshi bagiye guherera mu Rwanda
aho herereye hamaze kugenda nk'abanga
panga hari joro rigenda hatagiye nka 15
hashatse nka Maria Claudine arongoye komine ya Busoni avuga ko abarenga ijana bari mu ngo 31 bamaze guhunga
rero kuri iyo mitumba turajamo tugafashanya ari utwo twarose tukabaha umwe ariko ntibashobora gukwigwa bose icyo nico navuga hanini ku mutekano kubera yuko nyine hari inzara hariho abantu bagiye barasuhuka hirya no hino bashikira 110 murumva rero yuko iyo abenegihugu batanguye guhunga ingo na twebwe hariho ibintu tuba tukora turatakaza cyane
muri abo hari abamaze guhungira mu gihugu cy'u Rwanda yari yagendeye abanyagihugu kuri uyu wa gatatu ku mutumba wa Rwibikara ko baje mu gihugu cy'u Rwanda avuga ko igihunga gifitaniye isano n'imvo za politike nubwo boba bashonje
hari umuntu wavuze ko bari nabagiye mu Rwanda ariko mu Rwanda umwe biragiye gutahura yuko boba bariko barirukana abarundi babayo bavuga yuko badakwije amategeko ngo bongere bakire abariko barahungirayo byumvikana yuko ahubwo yo bari indi politike y'abantu bamwe bamwe bo babwira abantu ati nimuze tubatwaye muje guhungira hariya mu Rwanda bacha batwa mu kanda y'imahama bacha bavuga ati mu Burundi ngo mu Kirundo ngo n'amahora hari ngo abantu ariko barahunga kuko yaba ari ivyo byovyo nabajya abantu ariko barirukana nibo birukanye
uwo mutware arahumuriza abo banyagihugu
rero abasigaye ngaha mureme turabarimesheje nibaza ko na commune Busoni n'ejo bundi barakoranye mu nama y'iterambere rya commune namwe ne baravuga ati ka turako twokwegeranya kugira ngo tube turafashanya tube turagira imbere buke buke tukaba twanadodoye na leta nange ndaze cyo cyane ya yeju batoza badufashe n'amashirango atandukanye na pamu twadodoye
mu kurindira ko izo mfashanyo ziboneka ahamagarira abanyagihugu bo mu Kirundo gukomeza umuco wo gushigikirana mu kibano yasavye abafise ico birengeje abagize ico bimbura abadandaza n'abandi kwegeranya vuba ibifungurwa byo kuba barafashisha abasinzikaye gusumba abandi mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika
urwaruka rw'impunzi z'abarundi na Kivari muri Uganda rwugarijwe n'ingeso mbi zirimo ubuhumbu no kunywa ibiyayuramutwe abakobwa batwarinda bakiri bato n'ibindi ababyeyi babo bakavuga ko bitumwa n'uko urwo rwaruka ataco rufise rukora basaba amashiramwe mpuzamakungu nka RCR kwitaho urwo rwaruka mu kurushira amashiri hamwe mato mato yobahuza hamwe no kubashira amashure mugenzi wacu Pierre Clavernio nkuru aheruka kugendera izo mpunzi ziri na Kivari
barahari benshi bwo keshi bagenda kubera ubukene nyene uburyo ko ari abirenganye
aba n'abana babakwabwa b'impunzi z'abarundi bari mu ikambi ya Nakivale mu Buganda bariko biganira ijwi rya Amerika ubuzima babayemo bubatuma bahura n'ibibazo byinshi byo gutwara inda batifuza
natwe genga habarinda kuturere genga gana n'imijyango twifiti fatusanga nyene kuri uwo muntu warahabaye nabi agufashe nabi cyo wifuza naca guhaye nk'amavuta ibiki urazi umukobwa akenera byinshi atabiguhaye urumva kuri uwo mwanya tuvuga ati reka nyende kuri urya muhungu arabima usanga ugize ikibazo kandi ukigize urumva nana gutware
wa muhenze yibaza ngo yagomba mutware umbe nta mutware kacha twarinda bonye ko twarinda kacha muta kacha genda
ariko urumva ni bibi
ni bibi nyene
bitumwa n'ubukene bitumwa n'ubukene
aba basore bagenzi babo nabo baremera ko ubwo buhumbo buhari bavuga ko birirwa bicaye kwibarabara kumarigara kugira ngo umunsi uhere aho bahanyerera umugi itabi nibindi
makaretse birimo nyene hari abakobwa batwara inda kubera nyene ibintu by'amashuri nyene batiga niyo mpamvu ababyeyi banshi bariko barashaka abana bagende kwiga kugira izo ngeso zo gusambana canke byo kunywa umugi nibandanye biba kubana nyene wo ngahanye mu makarti hari n'abantu barimo mu mukinye
bora muzukanye
oya aya na uno se bari mwete
umugi barunwa
kandi ba n'abantu bagisanga bakiri bato ibarunwa barunyenye barunwa kandi nibihera kwera usanga bari ngaba tiga batagira natakazi bakora kandi bazitwara bakiri bato
ku ruhande rw'abavyeyi babo basa nuko agahinda kabice kubera izo ngeso abana babo badukanye bamaze guhunga wati izo ngezo zituma bananira n'abavyeyi babo
urumva abana bacu bari ngaha tacu bariko barakora karurazi ko biga mugabo ubundi biga baca baja mu ngaho bakaja kwirigara n'utari bwa bifate ko ivyo bintu arabifata akabinywa hanyuma bakaza bakanagora abavyeyi bakaca baza bakagwana bakiba izo ntete baduha bakazigurisha reka nyene bagakora amanyanga yose ugasanga abana biganje kandi umaze kunywa urumogi ntashobora kwisonera ukaba yiganje urumva nibirebire abana bakagenda bakarara mu gahinga ntibatahe none birebire birakomeye rwose abakobwa bagatwara inda nyene neza cyane n'abatazitwaye ariko bakononekara bakaja urara mu gahinga bakobwa nk'ubu bino ntibisonera ntibagisonera ababyeyi kubera ibyo bibazo bafise
ubu nawe ahanura abantu bose baba mu ikambi gufata umugenzo wa kera wo ku mwana atari uw'umwe ubonye uwagiye mu ngeso mbi akamuhanura canke akamuhana amenyesha kubibandanije uko abahunze ari bazima bazohava bahunguka barataye ubuntu
kusanzwe afise ka gatima kikirundi ya ndero yo kuziko muri make nibaza ko naho yoba bikomeye araraba uko yitwara karaba uko yifubafuba kandi akabona mbese imisi iraheze ariko birahari ntabwo tubihaririye muri make uravuga ariko urabona uravuga ukarengana ntumenya reaction asigayemo ntumenya kandi nawe ejo uko bigenze ntumenya ko yampanuro wavuze hari kiri kwirakora cangwa vyasigaye hajya wabivugiye
abo babyeyi bahamagara amashami y'impuzo makungu yitaho impunzi harimo na haser kudafata minenegwe ikibazo c'ugwaruka rudafise ico rukora bifuza ko boshigwa mu mashirahamwe mato mato bakabafasha kwiga umuco n'akaranga canke bagashigwa mu mashure bakiga ikambi ya Nakivale irimo impunzi z'abarundi zirenga 30,000 abarenga igice cabo no gwaruka Pierre Clavenio nkuru ikigali kubwishu rya Amerika.
Pia Clavernion muri Kigali yaheruka kugendera ikambi ya Nakivale nejo tuzobashikiriza ibindi bitandukanye yatuvaniye muri yo kambi ya Nakivale mukanya naho cadukubitiza kadisho ku mbuga ngurukana bumenyi nkuko nari nabibemereye.
Cha bijya bije biranugwanugwa kwa rivyo
eka nibihu
ngo nibihu akarira vyisomeye
ndakubwiye kwa tarivyo
nivyo nivyo
eka sivyo
edupingi edupingi utangike
mupinga mupingi umvize ijwi rya Amerika irabeshutse bihuha ikabaha inkuru y'imvaho
akajisho ku mbuga ngurukana bumenyi inkuru tubonirikira nugwanugwa cane ku rubuga ngurukana bumenyi kuri no wa kane ni inkuru y'ishamwe mpuza makungu RCR ryitaho impunzi ribeshuza amakuru yakwiragijwe ko ryatanze impuzu zirimo iza gisirikare ku mpunzi z'abarundi ziri mu makambi nka Mutenderi na Nduta ayo makambi ari mu gihugu ca Tanzania mugabo naho rihari ridahira rikanana ishamwe Fulican F rigwanya ikimenyane na kamwana wa mama Gyoge Manga kuri ifisi ivyemezo ko ivyavuzwe ari ukuri mugenzi wacu Nairobi muri Kenya Eloje Rikaneza yacije amaso ku mbuga ngurukana bumenyi yongera cukumbura ciye ku mpande zose
Mwitangazo ibiro vyo mu Burundi vyigisata cyawo ni ukiraho ibazo vy'impunzi ICR vyasohoye ku itariki ya 25 ku kwezi turiko turarangiza bivuga ko byabajwe rwose no kwitiranya ibintu kwibonekeje mu itangwa ry'impunzu zahawe impunzi z'abarundi mu gihugu cya Tanzania mu minsi heze asomye iryo tangazo umufasoni Gogo Kiporti aserukira ICR mu Burundi yasiguye ko ibintu vyagenze by'ukuri
Le ICR tient à préciser qu'aucun vêtement inapproprié ou de type militaire
Aseye shaka gukura impari ko atampuzu nimwe itabereye canke ya gisirikare yigeze itangwa ku mpunzi z'abarundi muri Tanzania biciye ko canke binyuze ku bandi bikorana icabaye nuko mu mwaka 2018 mu mpera Aseye muri Tanzania yaronse ifashanyo y'impuzu zambawe zigenewe impunzi muri Tanzania hamwe n'imiryango iba hafi ya makambi ku mpuzu zingana muri yoni n'ibihumbi 108 igice gitoya cyane no kuvuga izitarenga 1947 Aisen ishirahamwe rikorana Danish Refugee Council basanze zitabereye zica zikurwa ubwo nyene ku rutonde rw'izitangwa hanyuma zishirwa mu minwe y'abategetsi bibanze nk'uko icegeranyo cyakozwe ku bw'ivyo kivyerekana Ariki bishikizwa n'umfasoni y'ikiporte ntibinyuraje ha Hakizimana umukuru w'ishyirahamwe Foricone ya Furigwanyi kimenyane na kamwana wa mama yemeza mbere ko yamagira amatohoza ku myitwarire ya ser
twaragiye turamenya imwe mu mikenyuro yagira koreshwa n'ishampuza makungu ya CN aho n'amahera ajya yatanga kugira rero nk'igitigiri kinini mbere ikari yari ifise namwe twita abakomisionere binjira mu gihugu kubesha abarundi kugira bagende bemererwa ko bamwe bazocaje bukwana za Amerika abandi bakajyanwa ahandi imodoka za HCR zafatiwemo ibigwanisho zitari nke ahi Bujumbura imbere yuko n'izi mpuzu zifatwa matozi cyamwe Foricone F ryari rifise ryakesha aho isanzwe bikorana nyuma y'igihugu twamaze kumenya ko mwaje makambi ya Nduta na Mutende hari amaze gufatirwa inkoho muri rumwe mu rusengero rusanzwe ruri mu nkambi mbere hakaba hari n'abari bamaze gufungwa babiri barongoye tumwe twita udusecten hakaba hari haranafashwe n'abantu batoza ifashanyo n'ugomba gufasha imigwi yotera igihugu
ivyo Hakizimana shimangiza uturorero userukira mu Burundi abo barerwa asanga bitagira ifatiro.
Le ACR est une organisation apolitique neutre et humaniste.
ACN ishirahamwe atahuryegamiye mu vya politike ryigenga kandi rijejwe gutabara kandi kirushirije tuhari ngo dufashe ibihugu biba byabisavye. Murazi ko ACR serukiwe mu bihugu byinshi mwisi kandi sinibaza ko harahigeze kumvikana ko ACR yagize imyitwarire kanaka icyoze igihugu runaka. Oya, si icyo gikorwa cyacu kandi urwo ruhara ntarwo tuzigera tugira. Duhari kugira ngo dufashe abanyagihugu bakeneye ubufasha, dufashe amareta dusavye gusahira. Jewe rero sindi bwishure kuri ivyo vyagirije kuko nta na rimwe higeze haba ivyemezo vyerekana kwa ICR yivanze mu vya politike. Oya, suruhara rwacu nta nurwo tuzofa tugize kandi turahugira ngo turokore ubuzima bw'abantu. Ubwo buzima na cyane cyane ubw'abarundi bahunze utwara Foricone F aratanga icyifuzo ciwe yibaza ko cotuma bubabwiza kurusha.
Nibaza ko igihambaye nyabuna ari uko abarundi ishyira mpuza makungu ONI ryofasha kugira batahe mbere n'inama y'abakuru b'ibihugu ikicara ikibazo cya zijya mpunzi ziri mu makambi y'impunzi ziko zirahabwa ibigwanisho ziko zirahabwa imyambaro y'igisoda kandi bo bishakira amahoro bashaka gutahuka.
Imbere y'uko batahuka ishyirahamwe ase naryo nyene ntirihakana ko bishika umutekano ugahungabana mu makambi y'impunzi.
With regard to insecurity in the camps, I think UNHCR always if the
go kubirabana no mutekano muke mu makambi nibaza kwa CR ifadikanije na leta yamifata ingingo twamadufise abajejwe umutekano mu makambi indani no ngaha nivyo dukora Tanzania niko kuko ubu rero rimwe na rimwe hashobora kwaduka utubazo tw'umutekano kuko nkuko mubizi ikambi ni kigwati igishobora kuba mu kigwati no mu ikambi coba icangombwa n'ukubitorera umuti iyo habaye tirigana abategetsi bo bajejwe imbere ya byose umutekano w'impunzi baca bakwana na CR bakavugana hanyuma bagafata ingingo. Abagize ico bavuga ku rubuga ngurukana bumenyi duhere kuri uyu avuga roresha ku mufasoni gogo ikiporti ati ivyo nibimaramare ubundi nawe ati burya n'impome zigira amatwi twatahuye byose unawe ati mwebwe mwigira impunzi reka ndabavunira akagohe basha umunsi umwe bazobahereza ishano. Turangirize kuri uyu warabisha ku buserukira CR mu Burundi nawe agira ati iyo bubu bw'umwe bwari kindi. Gushika ku itariki ya 11 ukwezi kwa 12 umwaka uheze ACR yemeje ko yari ifite impunzi z'abarundi zahungiye mu bihugu bibanyi zirenga 370. Abenshi muri bo bakiriwe n'igihugu cya Tanzania bakaba bari mu makambi ya 3 Nyamukuru ariyo Mutenderi, Nyarugusu hamwe na Nduta. Eroje uri kaneza Nairobi, Ijwi rya Amerika.
Hello Jody Kaneza arakenuye yariko ratubwira ibimwe mu bivuga ku mbuga ngurukana bumenyi no ngaduce dusozere ikiganiro wanyu mu ntara cuno munsi yamari imbere yuko duhana gahindukira ngende ndababwiye ko abantu bashika bane bamaze gupfa bahitanywe n'imbeho izura inzara muri bino bihe. Abanyamerika baharurwa amamiliyoni bari mu bihe by'imbeho nyinshi cyane ivyo biriko bituma kwiyunguruza hakoreshejwe amatra bihagarikwa ubuzi hamwe n'amashure navyo nyene hamwe hamwe vyahagaze ndetse hari na mateleviziyo amwe amwe yahagaritse gushikiriza amakuru n'ibiganiro. Ikigo c'igihugu kijejwe ibihe cashikije ejo kwa gatatu ko imiliyoni 25 z'abantu na cane cane mu mareta nka ya New England mu buraruko bushira ubuseruko hamwe no mu burengero bwo hagati mu mareta nka ya Wisconsin, Minnesota, Illinois, Michigan bari mu bihe vyo gukanya cane gose. Abahinga bahanura yuko umuntu atomara iminota 10 mu mbeho idasanzwe kuko umubiri ushobora kumuhindukana. Natwebwe nga Washington DC imbeho nuko byifashe. Nuko rero ncuti bakunzi, mugire umunsi mwiza aho muri. Mwakoze kutwumviriza. Yakoze Fasil Gebeho yegeranije amajwi na ingenieur Dre yashikanye ahiwanyu na Njediani na hazo na bategure nongera ndabashikiriza ikiganiro wanyu mu ntara cuno munsi. Ndabahe isango ejo nkaho twatanguriye mu bandanye kuryoherwa n'urutonde rw'ijwi rya Amerika mu ndimi zitandukanye.
Ababandanye kudutega amatwi mu masegonda make saa 10:00 murumva ikiganiro cy'umuziki tubashikiriza buri wa gatandatu iyi saha muryoherwe.